iyi mwumveri radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme, tukaganira ku buzima bwabo, ibikorwa byabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi bijanye nabo. Uno munsi rero turaganira n'umwe muri bo. Biga baruzi ko umwanda mukuru atari ikintu cyo gusesagura ahari ho hose, kuko ari ubutunzi bukomeye. Bivugwa n'ishyirahamwe Great Advision riri mu bikorwa bijanye no kwegeranya umwanda muto na mukuru bakawuhinguramo ifumbire. Iryo shyirahamwe riyobowe n'umurundikazi w'umufasoni Nadine Ndabingenyesere avuga ko ari ubutunzi budasanzwe ku munyagihugu mu gihe ashobora kugurisha umwanda wiwe akawuronkamo amafaranga atari make. Niyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga. Ikaze mwese rero nimushikirize nimero zanyu nk'uko bisanzwe. Kuri Facebook yacu adresse ni Radio Yacu VOA, Radio Yacu VOA. Mushobora gutanga nimero yanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo canke ivyumviro. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ako karirimbo katwibutsa ko tugiye muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga y'uno munsi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abantu bagira ku bice 9% ku isi ntibafise utuzi twa sugumwe. Mu Burundi naho ibice 2% barituma mu mashamba canke mu misozi. Ivyo bitegira ivyashikirijwe ku munsi mpuzamakungu wahariwe ikoreshwa ry'utuzu twa sugumwe. Umuyobozi mukuru ajijwe igisata c'isuku mu Burundi, Nestor Bagirukwishaka, avuga ko kubura amakuru akwiye ku bijanye n'isuku, kugira utuzu twa sugumwe tudakwije vyangombwa, kugira utuzu twa sugumwe tudashimishije, hama ntibamenye ingene badukoresha, harimo no kubandanya ingeso yo kuja ku mitumba cyangwa ku misozi kwituma, abanyagihugu bagasigara inyuma y'amajambere. Nivyo muri kino gihe bariko baragerageza kugwanya. Gukaba nkako mbega waruzi ko umwanda mukuru atari ikintu cyo gusesagura hariho hose, kuko ari ubutunzi bukomeye. Bivugwa n'iryo shyirahamwe Great Advision mu Burundi rikorera mu gisata cyo kwegeranya umwanda muto na mukuru bakawuhinguramo ifumbire. Bavuga ko umwanda muto ari ubutunzi, umwanda muto n'umwanda mukuru w'ubutunzi budasanzwe ku gihugu no ku munyagihugu mu gihe ashobora kugurisha akawuronka ko amafaranga atari make muri iryo shyirahamwe. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero turaganira na Great Advision batubwire uko ubwo butunzi ubuhingurwamo ifumbure, bakanafasha kuronsa umunyagihugu uburyo. Turaganira rero na Madame Ndabingengesere arongoye iryo shyirahamwe Great Advision mu Burundi ku murongo wa telefone turi kumwe. Kaze neza Madame Nadine Ndabingengesere, murantunga. Ndabingengesere ni Madame akaba ari umuyobozi w'iryo shyirahamwe mu gihugu cy'u Burundi. Tuguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane. Nikora Ndabingengesere nk'abandi mu Burundi, i Bujumbura mu kigobenyo dukorera n'abasanzwe turanguye imirimo yacu ya misi yose. Mugabo twa tugeze no hagati mu gihugu, turafise ishami irikorekora hagati mu gihugu i Gitega.
Murakoze cyane Madame Ndabingengesere, nizere ko telefoni iza kudukundira. Harimo amajwi ariko aracamwe ariko nizere ko biza kugenda neza. Murakoze gufata akanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika. Duhereye kuri iri shirahamwe ryanyu yihaye gusukura igisagara mu kugerageza kwegeranya umwanda mukuru n'umwanda muto. Iri shirahamwe ryatanguye gute? Iki kibazo mwakibonye ko ari ngombwa, bigenze gute?
Okay, wahari mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda twagiriye ikibazo, twagiye gushingura umubyeyi ku mpanda haya ku itongo ry'abapfuye. Ama umubyeyi twari dusigaranye atashaka kwihagarika, niho twashatura aho tumushyira. Mugabo tuzanye imitura turamuyegeza kugira ngo ashobore kuronka aho yihagarika. Aho niho twatahuye rero ko hari ikibazo cyane cyo kubura ubwiherero. Murabona nk'ahajya ku itongo ry'abapfuye ni ikibanza gihuriramo abantu benshi, mugabo nanone akaba nta bwiherero buhari, kandi ntibumva ahantu ho kuguma biga ibinogo by'amatoilete. Niyo twaciye dutahura yuko hakenewe mu maguru mashya inyishu yihuta kugira ngo dushobore kuza turafasha muri icyo gisata. Niyo twaciye tuyumva rero kuzana ubwiherero ngendanwa, amatoilete mobile. Mugabo rero tuje turayazana kuko tuzana ubwiherero busanzwe buri ku rwego mpuzamakungu kugira ngo nanone bishobore kuza gufasha abanyagihugu bitabateye indwara. So byinshi uyu mwuga wacu dukura utagiye turafasha cyane no mu gisata cy'amagara y'abantu, kuko utabikoze neza bishobora kutandura uko y'indwara nyinshi zifatiye mu bimba by'irondoka cyanke zifatiye ku isuku rike. Rero ntaho twacye tuzana ubwo bwiherero bwiza, hama tucara twiga n'ukuntu tugashyira ingufu mu bijyanye na serivisi ukuntu babukoresha, kuko twasanze mu Burundi hariho abantu benshi badakoresha ubwiherero bubereye. Ibiharuro birerekana neza yuko ibice birenga 40% bidakoresha ubwiherero bwemewe n'amategeko. Nuko rero twaciye dushyira ingufu muri icyo gisata. Turaza mu bihumbi bibiri na 20 twari dutanguye gukora nk'ishyirahamwe igenga.
Murakoze cyane, mutubwiye ko iki gisata koko kirakenewe. None mu gihe kumbure mwatanguye icyo gihe bitewe n'uko umubyeyi wanyu yahuye n'icyo kibazo cyo kutaronka aho ashobora kuja kugira ngo yiherere, ubunye ibintu byifashe gute kuva icyo gihe mutanguye? Mbega icyo kibazo kigenda gikemurwa, haba ari umushyiramo ryanyu, haba ari ku rwego rwa leta mu kibano, ubunye mubona byifashe gute? Hari agahengwe icyo gisata kiko kiraronka?
Yego, ubunye navuga yuko turiko turafasha mu buryo buboneka cyane muri icyo gisata, muri ubwo buryo bwo kuzana ubwiherero, kuko nk'ubunye nta bantu bagitinya gutegura amakoraniro manini manini kubera ko badafite aho bihagarika. Tuba dufite inyishu iri ngaho kugira ngo nibaza ari benshi abantu bazajya kurenga 200 baragoye kugera mu buryo bwerekeye isuku. Rero twe turaza tugafasha, tumaze gufasha cyane nk'uhariya kubwira hari aho icyumviro cyavuye ku manda ku itongo ry'abapfuye. Abenshi batangiye kubyumva ntibakijya gukoranira hariya amasaha 3-4 badafite ubwiherero, kandi biriko birafasha cyane. Turiko dukorana n'amapompe funebre amwe amwe, biriko birafasha cyane abenegihugu nibakihagarika hariya muri ajya amashamba yo ku itongo ry'abapfuye, kuko murazi yuko ari ikintu gisanzwe kibangamiye ikirere, bisanzwe bibangamiye environema. Rero turiko turafasha cyane mu makoraniro manini nk'amafoa, ibikorane bigera ahantu ku materne atabwiherero buhari. Turaza gutyo bigafasha kutandagaza imyanda mikuru cyanke mito, bikanafasha kandi no gukinga indwara na cyane cyane zifatiye mu bimba by'irondoka kudakenyezi cyane cyane. Murazi yuko ari twe tubangamira bagabo b'umengo n'ibisanzwe kwihagarika aho ubonye bwose umukenyezi twebwe imvanye n'ubuntu Imana yaturemye choroshe rero biriko birafata cyane uburyo buboneka ubumfurashima ubwo tugeze ko kuburyo nabafite imanza ntonto gushyira banka ko bagenzi babanduriye inshuti cyangwa bafite ibindi bibononye basigaye bakitura tukabafasha.
Murakoze cyane. Birumvikana ko muri komoratorire iki inyishu ico kibazo aho nkuko bivuze kuri iyo tongo rya bitavye Imana ku mpanda n'ahandi henshi hahurira abantu benshi murashobora kubashikiriza utwo tuzu twasugumwe ngendanwa bashobora gukoresha ku mafoire kubikorane n'ahandi henshi haba hahuriye abantu benshi cyane. Turumva rero ko ishira hamwe ryanyu
aho mu 2021 twarashoboye gufasha cyane mu ihayagisha gwishwa yahuzemo abantu barenga 10,000 kandi byamaze iminsi 10 iriko riraba. Urumva ryabereye kuri stade ahantu hanze atatwareti hari ni twebwe twako turafasha muri ibyo bikorwa ahantu hari 10,000 kumunsi atari ibintu bisanzwe.
Si ibintu bisanzwe na gato. None nk'aho hantu hangana gutyo nyembere ko tunavuga nuko twumvise yuko muhemba abantu mu kubaha amafaranga y'imyanda yabo muba mukeneye nk'utuzu twasugumwe tungahe mu gihugu mu rubanza rungana gutyo onye murashobora gutanga abantu bagakwigwa mu rubanza nk'ubwo rukomeye.
Ku munsi twarakoresha nk'ubwiherero burenga 30 ku munsi kubera bivanye ashobora kwakira itariki ishobora kwakira abantu 200 ku munsi.
Ego none twumvise ko mushobora guhemba abantu kugira ngo bazane umwanda byo twaravyumvise muhemba gute umuntu yazanye umwanda wiwe bigenda gute muri make.
Oya aho onye nagira ngo mbanze motori gatori ntabwo turahemba abantu gutyo ubundi kubera ko tugifite ahantu dukorera hatari hatagutse cyane hakiri mu itafi haba abantu turacyarindiriye kwakira ari uko tubose ikibanza leta yari kirabidufashamo cyane kugira ngo tubose ikibanza tuje ushobora guhinguriramo amazira ntoki ubundi turatangura kwakira kuko dukenera na ambalaje kugira ngo abantu ntibibateze indwara.
Ariko twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi yuko mwatanguye kuvyamamaza muranashira ko n'igitigiri bizoba bibingana amafaranga zoba ngana gute ayo mwimirije gutanga.
Ya turiko turagira hari ubwiherero turiko twubaka usanzwe gutandukanya imyanda mikuru n'imyanda mito. Iyo myanda mikuru rero ahiza umuntu arayitweta kugira ngo igaruke ikaba ifumbire. Tumaze kuzubaka ahanini mu gihugu hagati hariho mu Ruyigi hariho mu Igitega tuzanije n'abantu dusanzwe turi kumwe umupartenere wacu nibo dusanzwe turiko turakorana. Ibyo ibyo rero ubwiherero butandukanya umwanda mukuru n'umwanda muto n'amasarete bita amasarete ekosane niyo agaruka akabafasha abenegihugu gushyira mu mirima yabo nk'ifumbire.
Ego ifumbire rero murigurisha gute?
Ubu gushyikisa ikiro cy'umwanda muto cy'umwanda mukuru kigurwa 108 mu byo neza niba bikiri meze kurya tuzi biba byamaze kuba trete biba byamaze kuma bikaba bishobora kuba bimeze nk'ifu. Ikiro zerugwa 108 hama ikiro ca iri kiro ry'amasongo y'umwanda muto rigurwa 1,000 kandi mukaba muzi yuko umuntu ku munsi ibyigwa birerekana neza ko umuntu ashobora gusohora amaritiro 2 ku munsi.
Kuvuga amaritiro 2 arashobora kumwinjiriza 2,000 ku munsi.
2 ku munsi, yego.
Ego urakoze cyane ku murongo wa telefone abanyonyi biradijwe rya Amerika barafise ibibazo kumbure vyerekeye ishira hamwe ryanyu kumbure vyerekeye uko kwegeranya uwo mwanda mukuru n'umwanda muto ingene bicika ifumbire n'ingene ubwo buhinga mu bukora muri make. Reka tuje ku mirongo ya telefone twakira uwitwa Manirambona. Manirambona turi ku murongo uratwumva? amahoro cyane ego duzijwi hama bazi kibazo cy'amushikize cyumviro
bo kibazo cyose
ego
cyangwa kubaza uyu mucyumire mbere ishira bikorera ari amurundi umuntu ari mu gisese mu gihugu umuntu arazaru kuko cyora bwa mwanda
ego yari yabivuze mu ntanga aho bakorera ariko yotubwira kandi ndabigengesere madame Nadine atubwira aho mukorera ni hehe neza na neza kumbure na telefone abantu bashaka kubaronka ko
okay dukorera mu Kigobe azimije zisazi nini ba wakati kwa mwesti dukorera na hefu katori ya yote rivita kibunua mchamu hawa naturi kuiwara warari ituwa kuya ambasade ya Wanyamerika
wakoze cyane ego manira mbona kumbure uba mu gisagara cha Bujumbura ucutahura hariho hama twagize ku murongo alo
umuntu ashobora kugurisha bagurumeze
telefone yawe kiracika ari twakumvise neza soramo ikibazo
bati n'icyari umuntu ashobora kugurisha umwanda wiriwe mu kugura baratoranye cyangwa bagura umwanda wari wowe
Madame Nadine
ama umuntu kurubyo kwaga cyangwa kwishyaka
cyo vuba mwa muvise Madame Nadine
ndamuvuga neza
yari yabaje ati umwanda mukuru bawugurisha hehe kumbure bari batugiye ko mutaratangura neza na neza kuwakira ariko muzotangura kuwakiraho kuri ivyo biro byanyu canke bizogenda gute ndakeka tabyumvise mu ntango ngene mwabisiguye
ego nari na bivuze ku ntango turiko turandira ikibanza aho tudashobora gutanga ndetse aho bazora babisa bakabifikiriza kuko ubu ntitwovyegeraniriza aho dusanzwe dukorera
ego reka ku murongo wa telefone wundi munywanyi arindiriye ni Ahmed uraho neza
uraho
amahoro amahoro
Uhoro ndumadaru kwa kwa kandi mwenye wabiyoga.
Mhm.
Ni kwizera mu madini ko bisanzwe.
Ego.
Inagira ngo baze umutumirwa. Ite ibyo biko bakora byo kwegeranya umwanda mukuru ndetse n'umutonya babikora bafatanyije wenda n'umutegetsi. Ese igihugu ni yihe assistance cyangwa tubufasha kibaha mu gukora ibyo bintu kuko usanga ko mu mugihe cya COVID ibihugu byo muri Afrika byagihuye n'ikibazo cyo kubura ifumbire kuko ifumbire yakomokaga ahanini yakuturukaga mu bihugu by'abanyaburayi cyangwa se n'ibindi bihugu byo muri Aziya hakaza kubaho ibura rya peteroli tukaza kubona ko tubuze ifumbire ese bakorana na leta gute mu buryo bwo kongera umusaruro uturuka kuri iyo myanda ituruka mu ifumbire ituruka kuri iyo myanda ese irihe koranabuhanga bakoresha nibyo bibazo nagira ngo ngaze abatumirwa ijwi rya Amerika tubikunda kuryumva hano mu majyaruguru y'u Rwanda kare kandi mwenge yabuyoga
murakoze cyane ngo kibazo cyiza Ahmed abajije cerekeye ukuntu mukorana na leta kuko kenshi leta irakunze kuvuga yuko ikibazo cy'ifumbire gihari kandi gikomeye mu gihugu mukorana gute kugira ngo mubunganire
unereka ikirikira dufasha hanini mbarana ko iyo miganda ari miganda imishasha bimwe bita ama innovation ikirafasha cyane kugira ngo idufashe kuronka ikibanza aho tushobora kugira iyo miganda yacu yo guhingura kuko ntituzogarukira mu ifumbire gusa tuzogarukira no muri biogaz aho tuzohingura amazirantoki najya n'amasoko twahingura mu biogaz rero bakaba baradufasha cyane kugira ngo duce kure mu kibanza hano ikindi bakaba baradufasha ni gutegura le politike n'amategeko azobabigenga kuko si ni ikintu kiri delika atari ikintu cyo gufatira hejuru n'ikintu gisaba detekst kugira ngo bizoshobore kurama rero nicyo leta ari kiradufasha hanini ntibusa nuko leta yeruka gushyiramo amahera arenga miliyoni 46 muri icyo gifata kugira ngo ikunde borohereze imigambi na cyane cyane iri muri mu gifata cy'isuku n'isukura.
Murakoze cyane. Hanyuma nk'uko mwatubwiye mu ntango, murashobora kugutanga utuzu twa sugume mu bikorane mu manza zikomakomeye zirimo abantu benshi cyane. None nk'akazu ka sugumwe kamwe mukakotesheje ku muntu bikagugwa gute, abigenda gute kugira ngo akaronke mu rubanza rwiwe?
Okay, ibiciro biratandukanye bivana na n'ikibanza umuntu arimo, bikavana n'umuhanda umuntu agiye gukoramo. Biri hagati y'ibihumbi ijana na magana abiri mu kazu ka sugumwe. Aho rero tuguha na serivisi bijanye. Tuguha akazu ka sugumwe, dufite n'amakozi dushyira mu matuwarete kugira ngo yice iminuko kandi yice na twa dukoko, utubakteriye n'utumikorobe dukunda ahantu muri tuwarete. Kica rero murazi ko utwo dukoko ari twe tubangamira abakenyezi, na cyane cyane muri birya by'amainfection bakunda kugira. Rero dufite n'imiti izica hama n'abakozi baguma bakora bagira isuku ku mwanya ku mwanya. Rero biri hagati y'ibihumbi ijana na magana abiri.
Ibihumbi ijana n'amajana abiri ni ukuvuga murashobora kubazanira y'amarundi ko kubazanira ku kazu ka sugumwe aho bari hose bafise urubanza?
Yego.
Muba mukora mu gihugu hagati ko naho nyine?
Yego, dukorera mu gihugu cyose ku buryo no mu Cyangugu tumaze gukorerayo, ni Muyinga, ahantu hose aza batwituye turahashika.
Ego, none mubona iki gikorwa mwavuze yuko muzonaja ku rwego rwo gukorera muri biogaz, mubona muzoronka umwanda ukwiye kugira ngo iki gikorwa gishobore kuranguka neza, mushobore kwegeranya ivyo mukeneye kugira ngo mushobore kuja ku rugo rwego rwo gushobora guhingura biogaz nayo nyene?
Ego, turi Burundi bubiri buharura abantu imiliyoni 12 abantu baba mu Burundi. Ni ukuvuga nko mu myaka itanu ibiharuro birerekana neza yuko abantu bazaba bariyongereye nko gushika ku miliyoni 16. Abo barashobora kuba barafasha kugira ngo dushobore kuronka biyogazi ikwiriye, kuko umuntu arashoboye gusohora ikiro uraze ku munsi. Umuntu arashobora gusohora hagati y'inusu n'ikiro cy'amazirantoki ku munsi. Aho kacura aba n'amaritiro abiri y'umukoyo canke amasoko ku munsi. Ivyo rero nk'abarundi bose bashoboye kuvyijukira bakamenya akamaro kari muri ivyo twita imyanda ituvamo, ni ukuvuga tudashobora gukora. Kandi hariyo n'amadeshe yandi, le deshe menaje, tuzivanga kugira ngo dushobore kuronka biyogazi ikwiye. Hariyo n'ubundi buhinga dufise bwo guhuza fosseptike kuri bariya bafite amatoilete y'amazi ariya bashasa bakunda gukoresha cyane cyane mu bisagara. Aho duhuza fosseptike n'igikoni dukoresheje appareil bita biodigesteur. Iyo appareil rero niyo izoshobora kuzira gukurira gaze muri fosseptike yawe, ikayizuza kugaburira biyogaze mu gikoni.
Ego, none tugarutse ku mico y'abantu kugira ngo igisagara igihugu gisukuke, mwoba muri mwihimiriza naryo nyene uretse kugufasha abantu kuronsa utwo tuzu twa sugumwe no kwegeranya iyo myanda, mwoba mufasha kugira ngo mukingire mukinge mbere yuko isuku ryononekara ku mitumba mu gisagara n'ahandi hose, kugira ngo muhimirize abantu bagire iyo muco izo ngeso zo kugira ngo bakoreshe utwo tuzu twa sugumwe nk'uko bikenewe nk'uko byari bikwiye? Guhimiriza abantu murabikora bigenda gute?
Turagerageza guhimiriza abantu. Nababwiye ko hari umupasiteri dufite AVEDEC, ni Association Villageoise pour le Développement de la Communauté, ikorera igitega. Baradufasha cyane mu bijyanye na renforcement de capacité, bijyanye na changement de mentalité, kugira ngo bashobore guhimiriza abantu bagire bijukire kujya mu kintu cyasumwe bijukire ubwo bwiherero butandukanya amajyano n'amasabwe kugira ngo bizogaruke bibafashe mu gisata cy'uburimyi. Hama kandi hariyo n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF ariko riragerageza gushyiraho izankenerwa mu guhimiriza abantu twamye dukorana nabo basigaye baratwongeye nabo kuko turakorana nabo cyane kugira ngo abenegihugu batakure kubona yuko toilette cyanke umwanda atari umwanda koko ushobora kubaviramo ekosufe icyo bashobora sinzi ukuntu nabivuga yego rero n'ishyirahamwe rikorera ishyirahamwe cyane kugira ngo icyo gisata giheze kinaguke. Hariho ibyo bita hariyo porogaramu bashyizeho yitwa ATPC aho basanga umwenegihugu ku mutumba gushyitsa no ku mwenegihugu wo hasi bamwe bari kure hakaba hariyo abaremesha kiyago bagenda barabigisha kutihagarika ku misozi bagenda barabigisha kujya mu bwiherero bubereye kandi burimo isuku hama bakahabigisha icyo cyavugafudasiyo mbereje ko ibyo bata mu matwarete bishobora kubaviramo akosuse cyangwa inyungu mu bundi buryo.
Noneho hari amategeko aza guherekeza abo baremesha kiyago kugira ngo bahimirize abo banyagihugu gukurikiza ayo mategeko y'ukutihagarika aho baciye hose cyangwa gukora umwanda mukuru aho baciye hose ku mitumba ku misozi. Haba hari amategeko kugira ngo kumbure abanyagihugu bumve yuko bashobora no guhana.
Nizo kandi gusaba ko leta yadufasha kandi nabo nibaza ko bari twarabikorera ko vuba kuko mu nama ziheruka kugira baratwemereye ko bagiye kubihagarika kubihagarana mu atagenewe kwihagarika azotariha rero cyangwa agacibwa amande. Ibyo rero leta irabihagararamo cyane vuba tugiye kubona amategeko abigenga kugira ngo babuze banatuze uwo muco mubi wo kwihagarika ku musozi.
Yego urakoze cyane ku murongo turafise Metusela. Metusela urakoze kwitabira ikiganiro muri Sanga kaze neza ikibazo cyanke ciyumviro.
Yego murakoze namwe kunyakira. Amajenti ikibazo cyo kuba tuwomutumirwa uwo mwanda mukuru na mutoya bahugurwa ufite igiciro kimeze gute kimeze gute amafaranga y'amahanga.
Ayo mutumire yari yavuze ko umwanda mukuru ari amajana umunani hama umwanda muto ari igihumbi.
Amikibazo kigera kabiri na cumi n'iki eda buri ntara yose baba bafite amajana bakoreramo cyane ingene zitwa afite umwanda mukuru cyane ko yobarongeraho kugira bazitora yogenda zose z'umunota.
Ego Madame Nadine aho mukorera neza na neza mu gihugu hagati n'ahandi hama kumbure utubwire na ryari muzotangura kwakira mutegekanye kuzotangura kwakira kugira ngo iryo fumbire kumbire na byo nyene bariko bararirindira bategekanye ko bashobora kugenda kuza gutangura kuyironka naho nyene.
Mu gihugu hagati dukorera igitega muri komine Gitega aho bita Mirango niho dukorera niho honyine tumaze kuguriza agence mugabo twiteguye muri siri imbere kugira ngo dushobore gushaho amagence hose mu gihugu hagati mu ntara zose. Ama ikibazo cya kabiri
yari mu mutegeka
nivuga cyane kuko iri mu ihangiro iri muri programe umugambi wacu twawuhaye kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu donc turi muri yo kongane murumba yuko kubatanye tuzotangura kuzobatera kamo tukayibamenye.
Urakoze cyane. Reka ku murongo wa telefone twakire kandi Claude. Claude uraho neza kazi?
Ego mafoto neza twakire.
Duzije Claude.
Ego ati muragize neza kutwakira mukaba mbazi umwazi twizena neza rwose kudushyira mu batumire mukaduha n'ijambo tubashimiye rwose.
Ego.
Ego hanyuma akabato k'iwanjye nagomba mbaze mbega mwoba mwatanguye ryari bikorwa by'iwanyu bimaze igihe kingana gute hanyuma mwoba ufite ihangiro ijyahe kugira ngo mutete abanyagihugu imbere rwose ngira ngo utubazo tw'iwanjye siteretere rwose nkaba nifuza no kumenya ahantu mukorera kugira ngo de ndiko ndazunguruka nkazunguruka ahantu mbaye ndabona yuko kweri somba itunga turarisesagura kweri ku rwego rwo hejuru turarisesagura ko nkongaha je nibere mu ntara ya Rutana komine muri Giharo komine Giha mugabo uriko araba kweri ndabona yuko ubutunzi kweri turiko turabwanjandwa omba tukabasaba rero ko mwarushyiramo ingufu hanyuma mukatubwira neza na neza imigambi n'ingene twoja turagira gute turegeranya ubwo butunzi dusesagura tutane ikibazo kiwanye kibari icyo muragize neza.
Wakoze namwe Claude. Ego madame Nadine kutohere kuri icyo kibazo cya nyuma bogerageza kwegeranya ubwo butunzi bavuga bafise gute ubahanura iki hanyuma yanabajije kumbura abakozi mufise nibanga ishira mu ryanyu ringana gute ryari mwatanguye ibintu nk'ibyo.
Twatanguye mu birori bibiri na mirongo ibiri neza na neza ego ama tukaba dushyira hamwe isura tugira ngo n'ukuntu bari ku biro ama tukagira n'abakozi bakora bataha cyane duhamagara iyo twagize akazi kenshi aho tutaba part time bakaza iyo akazi kabaye kenshi barenga ijana rero turi dukorera mu kigo nabivuze tugakorera n'igitega niho dufite amabiro ahandi turashobora kuhashyira amabiro mugabo iyo baduhamagaye baduseye akaramo turahashika hama icyo nohanura nk'abantu batarashyikirwa n'icyo kirambere ubuvuzi bwabo cya na mbere icyo mubukoresha ni ukubuta aho bubereye ni ukuvuga mu bwiherero mu matuwarete kuko nimba bitashobora kugirira akamaro uyu munsi ejo bizogufasha mugabo kugenda ugandagaza no sima utera ikibazo mu kibano utera uburi kugandagaza indwara mugabo wibuke n'uko bishobora kukuviramo ikindi kintu gishobora kuza kugufasha kikanaguha ubutunzi kuko mu minsi iza ndazi yuko ari ikintu kizoba ari ikintu gifashije cyane kizokora cyane mu bijyanye na ekonomi y'abenegihugu n'igihugu ubwacyo kuko abenegihugu bateye imbere n'igihugu kiba giteye imbere rero twirinde izo ngeso mbi zo kwandagaza imicafu ituvamo hama tuyibike mu bwiherero bubereye ubwiherero bubereye nabwo burafise kriteri yabwo ni kinogo ushobora gutamo amazirano kicanye umwanda muto hama ukagira n'agafundikizo agafundikizo gashobora kuba kari amplastike cyanke mu mabati cyangwa mu cyuma uko kameze kose mugabo kakagira n'igiti cyo gutuma uto kuzakura ko uwo mufuniko ugarifundikira ibyo birafasha cyane uzobwiko uribikira ubutunzi kuko nk'ubu ikintu cya mbere twabonye uko gifasha turi ko turi ku mugambi twabonye yuko zatuma tunashika ku cyo twifuza cyane ari uko umwenegihugu yobyikorera yesita duite afese ubikore wenyine ubyikorere uwo mwanda wawe ufate nk'ubutunzi utangure kubona yuko ari ikintu cy'agaciro ufite hama ubungabunge ejo bizokuviramo ubutunzi bukomeye cyane rero ndahimiriza abantu bose bari kubaranyuka guhaka ingeso zo kwihagarika ku musozi dufate ubwiherero bwacu tubushyiremo ibyo bukwiriye kuko ejo nibwo bizagaruka kutugaburira.
murakoze. Reka twakire na Macumi ku murongo. Macumi, uraho neza?
Ego ndahane kameze neza.
Ego duhamagara rihega Macumi.
Neza na neza ndinda mu gihugu cy'u Burundi ni mu ntara ya Bururi komini ni Bururi ku mukamba wa muzima ni amagaze neza na neza abandi ndipo ndakorejwa bwo guterambere na kandi ndiko ndabazara ibigori.
Ibigori urumva ko uri mubarimyi ushobora kuzokenera ifumbire. Reka kumbuye twumve ikibazo cyawe cyangwa icyumvira.
Ego de cyane cyane kubaza ubwa mbere bwo bwo.
Shobora gukuramwo iyo mwanda mikuru mu matoilette ashobora kuba yaramaze kuzura haci imyaka nk'ibiri bo bigenza gute kumbure ubafasha gute kugira ngo bawukoreshe
mushyize santu dukora turagenje bitavi nange tura aho tuvikanja amatoilette yuzuye rero iyo mushobe kubidanja amatoilette yuzuye twe gushikisha turacakorana na upuha aho tubishe.
Hello madame ndabingenge se musubire mu kibazo byacitse gato musubire mu byacitse barumuvuze
nari mvuze ni ubu turacakorana na ubwa musanzwe dukora turagira n'icyo bita amavidange y'amafotetike aho tugenda ubwiherero bwuzuye tukagenda tukabuvidanja tugasuka mu kibanza kibereye ca ubuha mugabo nitwamara kunkaca kibanza nababwira ntituzatukitwara muri uwo guha tuzoba turiko turatwihingurira twebwe twenyine rero nk'abantu bafise imirima nobahimiriza yuko bokubakisha ubwo bwiherero ugabura amazirantoki na n'umwanda muto buzobafasha cyane kuko ukuntu bwubatse buratandukanya hama ikinogo kimwe ukacyugara ikindi kikaba kiriko kirakora kiriya wuzaye uza kukikuramo ifumbire kiriya nacyo kindi kikiriko kirakora hama ukaguma ukurakuranya kuvuga ubumugira production rero nobahanura ko mu mirima yabo bokuba bene ubwo bwiherero kandi nibadafata ari ibintu bigoye kandi ntibunatimvye gose gutyo tusadusa buba bariko baranakingira y'amazi ari ava mu ntibasiba y'isi rero nibaza ko ari umugambi mwiza kandi bitugira akamaro twese
murakoze cyane. Uyu rero turi kumwe ku murongo wa telefone ni umuyobozi w'ishyirahamwe Great Art Vision mu Burundi, ni Madame Nadine Ndabingengesere, akaba ari umuyobozi waryo. Tuko turaganira kugira ngo dufashe kumva akamaro k'umwanda udakwiye gusesa kugwa hariho hose mu gihugu, ariko ko ari itunga rishobora gufasha cyane cyane mu burimyi mu gihugu cy'u Burundi. Reka tumire amate turagaruka, murakoze.
Igira hirya ariko madame nk'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibugo
yego rata urumunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumurwa mana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndi bugo
wiki n'ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi yapa shofe twigende komba taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
komba taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolence Agrola.
Radijwi rya Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga. Murisanga y'uno munsi turiko turaganira n'ishyirahamwe Great Art Vision. Great Art Vision ni ishyirahamwe rikorera mu gisata cyo kwegeranya umwanda muto n'umwanda mukuru mu kuhinguramwo ifumbire mu gihugu cy'u Burundi. Turiko turaganira na Madame Nadine Ndabingengesere, akaba ari umuyobozi waryo mu gihugu cy'u Burundi. Madame Nadine, none kumbure turumva ko iki gikorwa ari igikorwa gikomeye muri mwo, igikorwa gisaba kumbure kwaguka cyane, mukaja mu mashure, mukaja mu nyubako zitandukanye mungo kugira ngo mwegeranye iyo myanda kugira ngo mushobore gukora ibikorwa bikomeye byo kugira ifuguhingura mu ifumbire hama na biogaz nkuko mwabivuze. None hari amashirahamwe mukorana nayo kugira ngo igikorwa gikogwe. Turumva ko muri kandi no mu gisata cyo kudandaza cyangwa cyo gukotesha utuzu twa sugumwe ni igikorwa kirimo ibindi bikorwa byinshi cyane. Hari amashirahamwe yandi mukorana nayo haba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa hanze yayo yacu abashigikiye mukorana.
Kushikita tuwewe tulishira amwe java jono wa warundi tuwewewe mbiswe tupazo nyo mugambi kandi tuliko tuwa urangura mugabo tulitwe njene nga Greta Vision nidu tu izo dushaka kukerako tuzo vikerako mugabo tuzo vikerako vikerako mugabo tushizeko ukundi kuboko tuzo vishikako kandi vuba nisho kitu matu kwa chowe kuja partenaria na niyo ONG lokale yitwa AVEDEC hama tukaba turiko hakaba hariho n'indi shirahamwe twashoboye kuja hamwe bashobora nabo bubaka ubwo bwiherero yitwa AKOSANE hama hakaba hariho n'ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF turiko turaraba ukuntu twokorana kugira ngo dushobore kwegeranya irya myanda iri mu mashuri kuko murazi nk'isuku yo mu mashuri irabangamira rwose benshi barabizi rero dushaka gukorana na UNICEF kugira ngo dushobore gufasha kugeranya irya myanda mu mashuri ama na leta tutibagiye leta irikira dufasha cyane muri icyo gisata n'ukuri kandi bimwe biboneka nk'ubu murabona ko twinjiye mu bintu bishasha bitari bimenyerewe iyo tutaza kuronka shike ya leta byari kutugora baradufashije kugira ngo dushobore kwiranga kugira ngo dushobore kuronka amasoko kuko benshi ntibabyumva n'ubu mubibazo twahuye nabyo hari icyo gusaba mantalite aho umurundi adashobora kumva kuko ashobora gukota akazi ka sumwe rero.
Alo, madame Ndabingengesere, muratwumva? Ndakeka. Alo. Mwarimu ko muravuga intambanyi zihari harimo no kwigisha abantu yuko bashobora no gukotesha akazi ka sugumwe. Izindi ntambanyi zihari muri iki gikorwa murimo ni nk'izi?
Intambanyi nyamukuru ni iyo yuko y'ibyiyumviro cyane abarundi batabyumva gutuma umuntu ashobora gukota akazi ka sugumwe. umwe abantu batashobora kumva gute ushobora kuri muri ico gisata bivanye n'ukuntu twahaye ishusho cy'umwanda uva mu bantu izo ntambamyi duhura nazo hama iyindi ntambamyi dufite nuko ata matexte twahasanze ashobora kudufasha muri uwo mugambi wacu nta matexte de référence tugende turamenya kadeliyo y'ahantu ukuntu etadasenitima muri chaque province muri chaque commune kugira ngo tumenye aho dutangurira byihuta gusumba ahandi ivyo rero ni ibintu twasanze muri ico gisata bihari baradufasha kugira ngo dushobore kuboneka icyo ni igikorwa cya leta kandi bikira gishyira mu nguvu mu nama ziheruka kugira twarabonye yuko biri mu mapriorite bagiye kwihutira
ego reka tubandanye ku mirongo ya telefone turacyafise abanywanyi Eric ku murongo muratwumva Hallo Eric
ego ndi kunda ndawumva
amahoro kibazo cyangwa icyumviye
ikibazo cyanjye je nari mfite cyabamerereye mu kibano w'uwo mwapfu w'umwanda mukuru mbona bawukoresha bamwe ba
bawukoresha gute
barawukoresha barawureta yungwe nko mu kazi ka sugumwe
n'abanyagihugu bawukoresha bo nyene canke n'ishirahamwe riza ari kubafasha kuwukoresha
abanyagihugu nyene nibo babikoreshereza
aho herere ni hehe babikoreshereza
cyamerereye ni muri Muyinga gasho
muri Muyinga urakoze cane Eric ego urakoze cyane Eric ku karorero utanze kuko mu kibano nivyo nivyo koko hariho abanyagihugu batanguye kwijukira gukoresha ifumbire rivuye mu mwanda hariho n'umukenyezi twumvise mu misi yahera nawe nyene yatanguye umugambi nk'ukumbure yaranaci no mu binyamakuru aho n'umukuru w'igihugu twumvise ko yamuhaye umutahe ukomeza umugambi wiwe umukenyezi sinzi ko mu muzi madame Nadine yitwa Maria Ndinze Menshi muba mu muzi umugambi wo mwabonye gute
ni umugambi mwiza cyane uzakunganira umugambi turimo nkuko nabivuze iki gikorwa ntitwogishobora twenyene ifoko umwe wese ahari yisanta kwanza responsable akumva yuko ategerezwa kugira icyo aterereye mu rugo rwiwe akanaterera igihugu cyangwa ibaruwa uriya mugambi wa Mariya narawushigikiye cyane kuko byinshi biramaze kugaragara yuko amazirano y'ivyigwa biramaze kwerekana neza yuko umwavumo uva mu muntu ugaruko ari uwingira akamaro cyane gusumba arya mangreshimi rero si umuntu abitahura akanabikora akabibyaza umusaruro ni ikintu co gutera intege cyane ni naco nshimira umukuru w'igihugu wacu aradufasha cyane na twebwe aradufashije aratunsa certificat de mérite ku gikorwa twari twakoze cyo guha ubwiherero abenegihugu bo mu Kamenge aho bari bagize ikibazo bagaho isoko rigasha giturumbuka hama aho bari babimukirije mu gihe bariko barasubira mu isoko nta bwiherero bari bafise twaciye tubaha ubwiherero bw'iwacu kugira ngo babukoreshe mu gihe bariko barasanura irya soko gutyo twashoboye gukinga nta ngwara z'ibiza zashoboye kuboneka nkazakorera n'amacinya ngo kubera bariko badandariza ahantu hatagira atasuku rikwiye rihari gutyo n'umukuru w'igihugu yashoboye kuduha certificat de mérite ni ikintu tumushimira cyane urabona yuko umukuru w'igihugu ariko aragerageza gushigikira imigambi beniyo
ego imigambi nk'iyo nk'uko mubivuze uyo mukenyezi wo mu ntara ya Gitega Masango muri komine Mutaho Maria Ndinze Menshi twarumvise ko nawe nyene yaronse ni batutihenze imiliyoni 200 hawe n'umukuru w'igihugu kugira ngo arangure umugambi wiwe akaba yarafise ibyumviro birashe byo kugira ngo akazukiwe kasugumwe ngo baje kugakoresha kugira ngo ashobore kuronka umwimbu mwinshi kugira ngo umugambi ugende neza byumvikana ko nkuko Erika bivuze abanyagihugu koko barafise uruhara guko imigambi yabo nyine bashaka kwirangura kugira ngo iterambere rihabe ifumbire riboneke mu buryo bworoshe cyane bakoresheje ibyo bafise ku murongo wa telefone turafise undi munywanyi ni Gervais Niyuhire Gervais uraho neza Allô Gervais
Allô
Gervais uratwumva
Yego ndabumva yego ndabumva kabisa
Amahoro cyane ikibazo canke icyumviro
Yego jewe na nari na matimiki nkuri kirana iyo ntuze nyizofeti izo ije mu Burundi Macangi amakenga akafatiye ku isuku na mwaryanga mu Burundi cyane isuku ritari ikirenga bamwe ariko baravuga yuko hariho intara zimwe zimusanga abantu badafite n'ubwiherero rero nkaca mvuga ni kwiyo ntuze nyizanye ibyo biyo kukwegeranya umwanda mutoyo mukoyo
n'umwanda mukuru
batikanije utuntu abazoha abanyagihugu abene gihugu kugira ngo bibafashe kubanza kubungabunga iby'isuku ryabo kuko niba bigira gutyo umva kubera bishyizemo uburyo bw'amafaranga kandi ko nabyumvise iri kiro ku gihumbi si masa amahera make
ego turakumva
Macani yumvira none boba ba ikibazo cy'uwanje kikiri ngaha boba baratikanije utuntu twa nkene utuntu twofasha mu kugira ngo bifashe bene igihugu ndahaze bagire intote nyifukurike ngo babishyire mu byabwiro se babonye hama bizaza biri kubaza kwegera indwara Igira kabiri bo baba batoshika mu ntara hagati babitunganije gute kugira ngo batoshike no mu ntara hagati mba bitagokorera mu gisagara cya Bujumbura murakoze cyane
madame Nadine Stuko mvise neza urumva avuga ati kumbure mwoja ku mitumba ku misozi mukaba ronsa utwo tuzu twasugumwe kugira ngo abanyagihugu bareke kubandanya baje ku misozi hama ati mugambi wanyu urimo kuja hose mu gihugu ndumva wigeze kubicishamo mugabo umugambi nuwe kugira ngo mukwiragire hose mu gihugu imigambi yanyu ishore kumenyekana kandi ishore gufasha
Hello
Nego muratwumva
ndabumva neza
ikibazo mwacumvise abajije ati mwaba mufise umugambi wo gufashisha utwo tuzu twasugumwe ku mitumba kugira ngo abantu bashobore kudukoresha kugira ngo kumbure ko guhamara nabaza ati mufise umugambi wo gushikira hagati mu gihugu gute imigambi yanyu ya kazoza yo birimo kuja kuri buri mitumba buri ntara muri rusange mu gihugu hagati
icyambere cyose notanga umuco gato nuko turi sosiyete anonime ntituri ONG ntituri na leta ni ukuvuga nitwe twiyungunganije kugira ngo dushobore guha agaciro no kudandaza ibyo dufite rero turubaka icyo dukora turubaka turashoboye gutanga accessibility ku bwiherero turacyama construction de services publics mugabo uburyo bwo twoburonsa abenegihugu bose ntabwo dufise
ego muri ishyirahamwe rigitangura imyaka mike kumbure murafise intambwe mupfuza kuzoshika mu myaka iri imbere ariko birumvikana ko ibikorwa murimo ari ibikorwa birebire ego ha tuko turaja ku musozo w'ikiganiro muri sangacu uyu munsi ndabashimiye cyane kukanya mwafasha kugira ngo mutubwire uyu mugambi wa Great Art Vision uri mu gihugu cy'u Burundi turumva ko amashyirahamwe atari menshi cyane afasha mu kuronsa ikibano utuzu twasugumwe mwatubwiye yuko kamwe gashobora gukoteshwa ku bihumbi ijana gushika ku bihumbi amajana abiri bivanye naho bagatwaye ikiringo n'ingene kangana n'ibindi byinshi harimo n'imiti n'ibiki birakenewe cyane mu manza nyinshi zikunze kuba hanze nk'uko mwabivuze bikorane amafoire amakonsere akunze kuba ahanze mu kibano n'ahanze ego n'imigambi myinshi mufise yo gukorana na leta kugira ngo umugambi wo kuronsa abanyagihugu ifumbire likunze kubura cyane ushobore kuboneka ego n'impanuro mwatanze zisuku mu kibano Great at Vision hariho turabona nababajije ati mbega muzoja no kuri za kaminuza ku rubuga rwacu babaza ati za kaminuza kugira ngo mwigishe imigambi yanyu abanyeshure nayo nyene byo bari kimwe mu migambi mufise iyo kugira ngo muzogeraho mutangura kwigisha ubu buhinga n'ubu bumenyi mufise mu mashuri
ego turatubikora mwana ashaka hariyo amapaneli menshi bamazige badutumira tukagenda turafasha abajene no ku kazi aho dusanzwe dukorera turaforma abajene tukabigisha ahanini akamaro ko kugira isuku n'isukura mu kibano tukanabigisha yuko iyo myanda bita imyanda ishobora kuvamo ariho sose atari kibazo bikaza tubikora cyane kandi nitwamara kubona abo tugenda turigisha nabo baragenda iyo babaye bakigisha n'abandi ubu turabona mu buryo bufatika yuko hariho abantu benshi bariko basigaye babyumva aho usigaye uhura n'umujene agatinya kwihagarika kwibarabara nk'uko bahora babikora urabona yuko bikoze abajene cumi ejo bazoba ari ijana ejo tuzasanga twese igihugu cyose dusigaye twarabyize mu mico yacu
ego reka ndabashimire cyane rwose kukanya mwafashe kukuganira natwe aho twari turi kumwe ni Madame Nadine Ndabingengesere akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe Great at Vision mu gihugu cy'u Burundi iryo shyirahamwe rero rikaba ryarihaye kwegeranya umwanda mukuru n'umwanda muto ahanini kugira ngo bashobore kukuramo ifumbire kandi ishyirahamwe ryabo bikaba kandi rifashisha amashyirahamwe imanza kuronswa utuzu twa sugumwe kugira ngo abantu bashobore kuronka aho biherera iyo bari hanze mu manza zo hanze zidashobora gufasha kuronsa utuzu twa sugumwe abantu benshi cyane gose twatumvise ko mushobora gushikana no kuronsa utuzu twa sugumwe imanza z'abantu bashika ku 10,000 indwi yose gahera muri komura bafasha ni igikorwa gikomeye murimo turabashimiye cyane rero dusozera ikiganiro twongera dushimira n'abanyonyi biradije urya Amerika baterereye muri uwo mugambi no muri ibikorwa murimo turashimiye na mugenzi wanje Geoffrey Mutagoma muhinga bw'ivyuma shobora gushikiriza amajwi mwumvise mu bandenye muri radio ijwi ry'Amerika Madame Nadine ndabashimiye cyane gose
murakoze cyane namwe mwashoboye kudutumira kugira ngo dushobore gutera kamo na cyane cyane abenegihugu bo mu Burundi bijukire iyo migambi isuku n'isukura no guhindura imyanda ibavuyemo bakayihinduramo imyanda
nk'igufise ku murongo kumbure wotanga nimero zanyu za telefone abifuza kubashikira babaronka
okay twebwe turi kuri 67 55 34 ubusa
subiramo
ndazisubiramo 67 wari mu Burundi 67 55 34 ubusa
iyo nimero rero niyo mushakuru
Tanye 69 72 44 10
bakoze cyane abo rero nabo mwishyirahamwe Great at Vision
murakoze cyane
ego ndabashimire mwe mese rero mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi ndabahimiriza kubandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika murakoze okay.